Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Yewe Kagame or Kagame Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero arimo arahira uyu munsi. Turabigaruka rero mu kanya mu makuru. Nkuko rero tumaze kubivuga, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye kumugaragaro manda ya gatatu y'imyaka 7. Yarahiriye kuri Stade Amahoro. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yongeye kwikoma abanyamahanga avuga ko batifuriza Afurika ineza. Intumwa yacu Edi Rwema nawe yari kuri Stade Amahoro yakurikiye umuhango, araduha inkuru.
Yewe Kagame or Kagame Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ubu ni Perezida Paul Kagame ubwo yarahiriraga kongera kuyobora u Rwanda indi myaka 7. Indahiro ya Perezida Paul Kagame yakiriwe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Sam Rugege, wahise amushyikiriza ibirango by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu n'ikirangantego cya Repubulika. Muri uwo muhango wari witabiriwe n'abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera hafi kuri 20, Perezida Kagame yongeye kwikoma ibihugu bishaka kugena uko Afurika ibaho biyisaba guhindura uburyo ikoramo ibintu. Yavuze ko Afurika idakeneye amasomo y'abanyamahanga, ko icyo ikeneye ari ugukorera hamwe no gufatanya hagamijwe kugira ku iterambere buri gihugu cyifuza. Perezida Kagame yashimiye Abanyarwanda icyizere bamugiriye, abizeza ko imyaka 7 itaha igiye kuba imyaka yo kuzana impinduka mu Rwanda no ku Banyarwanda, cyane cyane abakiri bato. Yavuze ko bagaragaje umuhate n'umurava mu matora arangiye.
Banyarwanda nagira ngo by'umwihariko mbashime icyizere mwongeye kungirira. Ikiruta ariko ni icyizere mwifitiye ubwanyu n'ikiri hagati yanyu. Tukorera ni ishema ryinshi kuri njye.
Perezida Kagame yashimiye kandi abakandida yahatanye nabo mu matora y'umukuru w'igihugu, aribo Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Philippe Mpayimana wari umukandida wigenga. Mu kiganiro kuri telefoni n'Ijwi rya Amerika, abo bakandida uko ari babiri bemeje ko bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu kandi ko bashimishijwe n'uko yabashimiye. Kuri Bwana Habineza ngo kuba bashimiwe n'uko ibitekerezo byabo n'imigambi yabo byakiriwe neza, naho Mpayimana we avuga ko n'ibyicaro bahawe dore ko bari bicaranye n'abandi bayobozi mu bya politike ari ikimenyetso cy'uko politike y'u Rwanda irimo gutera intambwe. Ubwo yahabwaga umwanya kugira ngo amurikire Abanyarwanda abashyitsi bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyavuye kure kandi gifite intego yo kugera kure. Mu bayobozi bitabiriye uwo muhango, icyagaragaye n'uko ibihugu bya Tanzania n'u Burundi bitari bihagarariwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu, ahubwo icyagaragaye n'uko abahoze bayobora ibyo bihugu barimo Benjamin Mkapa, uyu akaba n'umuhuza mu biganiro by'abarundi, na Pierre Buyoya wayoboye u Burundi babyitabiriye. Twabibutsa ko Perezida Kagame yatorewe kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 n'amajwi 98 n'ibice 79%, ahize umukandida wigenga Mpayimana Philippe wabonye 0.73%, naho Frank Habineza we akaba yarabonye 0.48%. Ibindi byaranze uwo muhango na karasisi n'imbyino z'itorero ry'igihugu Urukerereza. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Kigali mu Rwanda.
Edi urakoze ariko kuri uyu munsi Perezida Paul Kagame yarahiriye iyi manda nshya umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uranenga umwuka waranze amatora yo mu Rwanda. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aradusomerera itangazo rya Human Rights Watch.
Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki zine z'ukwezi k'umunani mu Rwanda yabaye mu gihe atabwigenge bwo gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vya politike vyari bihari. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryashikirije urutonde rw'ityozwa ry'uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro no kugira amakoraniro mu Rwanda mu mwidegemvyo hagati ikiringo ca referendum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2015 yarekuriye Perezida Paul Kagame kwitoza mu kiringo kigira gatatu hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki zine z'ukwezi k'umunani. Perezida Paul Kagame yatsinze afise 98% n'ibice 79% vy'amajwi. Ida Sawyer asurikira ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika avuga ko insinzi ikomeye ya Perezida Kagame itatangaje mu gihe abanyarwanda bubahutse kuduza ijwi canke barondeye ko ibintu bihinduka bahagaritswe barazimanganywa baricwa mu gihe itangazamakuru ryigenga n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu yanumijwe. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko mu minsi yakurikiye amatora mu Rwanda ryavuganye n'abaharanira ineza y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe bavuze ko habaye gutera ubwoba abantu mu kiringo c'imbere y'amatora no mu gihe c'amatora. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu gice cya Rutsiro mu burengero bw'u Rwanda intererano mu mugambwe uri ku butegetsi FPR zasabwe ku nguvu. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyateguwe biciye mu mugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Ku itariki zitanu z'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarasohoye itangazo ryatangaje ko habaye amahinyu mu gihe c'amatora. Abakandida bahiganywe na Perezida Kagame Frank Habineza wo mu mugambwe Green Party n'umukandida yigenga Philippe Mpayimana batangaje ko baburabujwe bongera baraterwa ubwoba inyuma yuko bamenyesheje ko bazokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko usanzwe uba ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa munani buri mwaka ariko mu Burundi bawijije none. Umuhango wayobowe n'umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama Jean Bosco Hitimana. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye ibi birori araduhe inkuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwaruka wahimbajwe kujivugo kigira giti ugwaruka duhamagariwe kubumbatira amahoro. Umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama Jean Bosco Hitimana niwe yahagarariye ibikorwa n'ibirori byo guhimbaza uwo munsi. Hitimana avuga ko icyo kivugo kibereye muri kino gihe. Iruhande y'uwo mushikiranganji hari muganga Kaku Pierre Konan yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryaoniriraba igwirirana ry'abantu ku isi FINWAP. Ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Leta y'u Burundi mu gushyigikira urwaruka. Uwo nawe avuga ko urwaruka rwa kino gihe rwakuriye mu ngorane nyinshi. Yemeza ko kubaka igihugu cy'amahoro n'umutekano bitoshoboka urwaruka rukumiriwe.
La génération des jeunes d'aujourd'hui a grandi dans une période marquée par des crises.
Urwaruka rw'uno munsi rwakuriye mu gihe cyaranzwe n'intambara, amatati n'ibiza bitandukanye. Naho biri uko ntirukunze guhabwa ikibanza mu twigoro two gutorera inyishu amatati.
La construction des sociétés pacifiques.
Kubakira mahoro n'ubumwe ntivyoshoboka urwaruka rutabigizemo uruhare. Umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama yaciye atangaza icese ko atanguje politike ya Leta ihariwe urwaruka, icyo yise mu rurimi rw'Igifaransa politique nationale de la jeunesse. Mu biganiro byakurikiye urwaruka rwasiguriwe imigambi itari mike iri muri politike irugenewe. Uyu musore avuga ko ahanzwe n'ubushomeri yashimye uwo mugambi wa Leta mu gihe woja mu ngiro.
Nashoboye gushima yuko Leta yibuka ko mu rwaruka harimo agashomeri kenshi yuko bagerageza bakaguza akazi kandi hariho nabo bashobora kuzoroha izindi nyigisho kugira nabo gakubigisha undi rwaruka amenye kwiteza imbere mu bibagoye. Nibarabe nabo bantu bandi bashaka gufatira abajene mu bukene batwara mu bishobora gusenyera igihugu nabo babe hafi kandi ibijyanye n'abajene aho bari bose kugira ntibabone ko Leta yoba yarabaheze.
Uyu muyabaga w'imyaka 13 na wenyine yashimye agira ko asaba ivyo kongegwamwo afatiye kuvyo akeneye uno munsi.
Jewe nkuko nabikurikiranye nashimye yuko tworonswa ibigo bijejwe ugwaruka uko twoza turakurikirana inyigisho zaho kandi tukaza turahurira twese
hari cyo mbona babibagiye muri umugambi kumbere mwasaba bokongeramo
twashimye yuko boteza imbere ama stade bagateza imbere stade cyane cyane nk'iyo nkunda ja ya tennis bakayiteza imbere
umushikira nganje yasavye amashyirahamwe gushigikira politike ya leta y'ugwaruka ngaha mu Burundi umunsi mpuza makungu wahari ugwaruka wahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatanu mu Kirundo ni mugihe ku isi yose usanzwe uhimbazwa ku itariki ya 12 y'ukwezi k'umunani buri mwaka kuvushinzwe mu mwaka 1998 mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri kirukuri
Vous êtes venu à deux. Karibu les filles.
Merci.
Vous m'aimez bien.
Eh, vraiment
tout bien.
Nadia, ça va?
Bah, ça va. Tu m'aimes bien. Na mwa m'aimes neza.
Bon, moi ça va. Acha kwanza baba zanire chakunywa. Eh, garçon.
Ani mwiko ikabash.
Kuya ubaulize.
Toi tu vas donner le rouge à Devia salon de coiffure.
Eh Nadia, toi aussi. Rindira bazane na Fanta kwanza byo turabivugana badai.
Oya na acho reka tube turayivuna. Sivyo kanona.
Eh ngibisema tu.
Santé kwanza les filles ku salon de coiffure yenu.
Eh ko prevo kuri salon de coiffure nyene. Reka nora kwerekeye ya Devi twagize.
Eh Nadia. Ça va, basi princesse, comme tu veux.
Comme on a dit à l'Ibambia, tout qu'on a des vies à salon de coiffure. Après, on a fait un casque, tatou. Donc, il m'a tout à 150 000. Et ça fait 450 000 de casque. Kingine, ni Babilis. Iyo turaigura 100 000.
Sawa sawa mademoiselle. Sawa mademoiselle. Mademoiselle nani kwa
Nora. Nina langu Nora.
Merci Nora. Sibi kwa pa ukaratasi. Ntabi ndabiraba siko.
Ndio, yote liko hapo kwa ukaratasi.
Muhimu arabe Nora.
Bon, sawa merci, ce n'est pas la peine ya kunionyesha byote. En plus ni mwarikuza muri babiri.
Ba, twaje twese comme tuzokorana kugira tukwere.
Sawa na comprendre. Lakini shaka umwe gusa azoze tuvugane.
Ah.
De préférence wewe Nadia Kubera ni wewe twatanguranye projet.
Chon. Yuko asimboka hasi wa Mungu. Yuko tisese hasi. Eka Mungu. Kubera kinaremereye. Napfuye gusuka mu isanduku sene nabonye yuko yamaze kuzura.
Urakunda ibyo uta hasi sha.
Gashareka.
Iyi ni nzahaba Imana yahaye abanyarusangi.
Ego, gasha ubivugo bizega mpungu.
Asha.
Asha urabaza sha abanyabugo. Niwe bumvise uburyohe nyaburyohe iyo buri. Ego.
Asha. Ibugo. Uno mugaba ashaze gutwara umugore wabandi. Kwa muhifi wacu.
Asha, ngwamaze kumva umuntu fuwayo. N'umugabo bahorana nasubira kumwibuka.
Oya. Esh, erofashe tudutura tujegeretse gari hande y'inzira?
Yego.
Mwamenye atacagira ko nari kuri zine.
Kuri zine.
Naifu twara byo umuse kwa Mungu.
Asha.
Ikuru zinga naga na.
Oya ni zomu, ni zo.
No kuri zine bacha baduha yabona.
Yego. Eh, none erura none.
Oya tuzushira heju.
Oya fata ho musi.
Erega isabugire nyerera.
Nta kunyerera nga uhe buterwe me terura ni nguvu teruri ni mengo ni watwa wala wala yuse
kasinda rusa izina yaranyegere
mugabo bahungu twari tugeze kure tubivugisha
rakarakarakarak ndagire yihumuntu
basha
yego
wega muhungu ubonye abantu bagizaho batangura guteki utuzimba twibitoke
wari wabonye nawe
habababye
oya habababye
yego mugabo shaka kuba izina itanguye gukora
oya
Ayo bibi nubi kabiraza
turabo kora muchimo
Yego
Ayo bana na
bitebaho
Eh Agasore nani
bitagaso Utuzane amafaranga
eh Yani yazanye
Oya na tuhini Muramba bali Atkena chondo musi bra
Tutukuba bari Gaso uti
ni bikika gaso
Ya mahera bayangi tebaho
Kara 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 kara
Sa Ude bagizi
Kara 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 reka gufina sha
baya kwivye gute gase
urumva
nayo vye kwacu hajya kuri mikoro nasi ndayatanye
uti uti
cyangwa mu kuko basumba bantu bikaje
uraga duvisira
amahera yose bacyabara yatwara
oya
eh kuri ku imana kudateye
none sha none bacyamenya gute ko uvuye gutara amafaranga kuri mikoro finance
amafaranga
sha
Ahubwo ni mushimira Imana kuko cyewe nta hatse
kuvuga. Uti mama shaga sore. Bagucunga.
Allo? Allo? Apan, apan. Je narakubwiye mutoze vyo kujya vya barefish. Pardon? Bato abataki. Iyo sasa ni problem. Sikia, sikia. Mina amanda babwira ni kitu banaita solidarite. Isto wasio barefijie, barusangi, barimo. Kesho naweza kuwa ni sisi. Bon, sawa. Tutabiongea bien apre. Acha nipoke visiter. Oui, entre.
Ndabahaye mwana mutsebanya kugira Imana.
Mama Kazuba.
Abde.
Karibu mama.
Aksante.
Sasa, birigute. Pale mkambi vinaendeka?
Tubu hongiro nyene chef. Ahuga hanarinde kubatura ingorane nyabu na dufisa.
Kestio yenu tunaijua mama Kazuba. Tunajua kama rasio muronka idakwi.
Ekubuho si ibyo bifungurwa gusa yemwe. Byayanga ye gose nyabuna.
Kweli?
Yego. Nyakuba. Aha tumaze iminsi baratwankiye ngo nta mpunzi zosubira kujya kuvoma amazi.
Kwa?
Ngahi bubwo ngo nta numwe azovoma. Emwe. Batubwiye ngo nituje kuvoma amazi hari iwacu rusange.
No.
Uhetu nyumvira ingene
tutashikaje. No. Iyo iwezekane. Nene liwambia hivyo?
Emwe. Niba abasore nyene wawa bo ngahi bubwo.
No 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 no. Iyo iwezekane.
Umunsi wa mbere hoho yemwe. Hara haswa kwaduka intambara.
Kweli?
Hakati y'impunzi nabo basore bo ngahi bubwo.
Sasa kuberiki mtabivuze. Sikuru wa kitu. Personne m'a prévenu.
Twebwe twarase kubivuga kugira ngo ntidutere ingorane.
No 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 no. No, siwezi kubali. Ko abantu jewe ndongoye bafata nabi abandi kwa jungo ni by étranger. No 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 no. Ils doivent respecter les autres. Niambie kwanza, tanumwe wamenye muri abo bajene.
Ko twaba twaramenye mwe numwe kaye.
Bategerezwa kuhanwa severement. Comme ça na bengine bonne leçon.
Ben vous êtes vétérinaire? Iyo nyama kwidasha ongereza umucanwa twe namusazanjesha turanangiriye mugabo
ahubwo ngira ngo intungwa tanguye kuye bagaruka tubonye
erega mugabo twazindutse kandi tuve muri uyu mwotsi turabaho twisharana
oya ubuma himpanda ya veterinaire
kada
tugiye kwicara dushikira yaho
oya turabege mwotsi n'abashimara
hanyuma abona ko ataraheza kwisuganya yari kubanza kugara umuryango w'akabare
kanisha umuryango w'akabare wuguruye bisigura kuwinjiye wose amwakiye
nanje kunzara mvise akareza ko ni 5 minota bas inyama turayirya ama nabayiri
mbega nyene turijya gute ko okeshe jimwe kandi turi babiri
ayese n'akaba ndatangura jikurimo nawe ikurikira
ngo ngwiki
duhana hande gushatu yima
oya su
amujikanje Uhudusangye umupande gukira.
Uhendande. Raburute rukuzuye mukanwa kubera mero. Mushikaki ni yagukorokera mu minwe. Wenu ire kuranda kuzi. Yo. Nije ntangura gutora ya mbere ahubwo. Nibyo, nibyo. Nibyo.
Oya. Habanze umugabo hanyu mu mugore.
Urahumba ntayunjyana sha.
Ero karakanda kwereke.
Ngarira.
Nitwopfe nyama muhana wa mama kandi turi bamwe.
Sibyo nyene. Ewe yambere ni gwanje
yego ni kwawe
yego aho rero ni umva none
kiko dufikino eh ye veterinaire aje ku pipire nyinshi zose washobora kuyimara pipire itakubabye nyama zose zibagwa
nashire ko nahasuka ki kilo chi pipire genda zimara
veterinaire
mugira shire ko
urabuvyumva ronda kosha
kanda ahubwo je mbora zahi ima veterinaire ima imasha
ugahira hiya muvugize ngo Na buhoro buhoro.
Wewe kama shamba
shamba. Na buhoro buhoro. Utuzimba.
Okra. Mama zida fuyo.
Wari kunde kaza tangura kurya. Kugira ndakwereka ingene inyama zizi piripiri iribwa nyago. Karaka. Umbise kugira ngo impamwele. Nakurya homba. Nakurya tu.
Emwe nanzi ijya ndabe.
Eh. Ibiki.
Ijya.
Ni kurya kugira ngo
oya reka kumvi
hanya wishe umuti wewe
none ni wumva ko nawe ugize ngo shh subiza rero subiza
je wona subiye mko wavuze gusa
none
je wogeza wumva ngira ngo
nani ngo kubisubiye mu
oya twashumbikanya mutamira inyama ugaheta nyeneza buhuje ni bunagira utiri uragira ngo
none umviza reka kusubiramo numa turabe numa turabe
je ntamayi nashize
reka ragurisha mama
yeye namayi nashize
mu wewe njya rero twumve
none ntubona ko Namie ya gasat.
Oya jani ya kare. Oya rija banda.
Yesede wanje.
Ijano.
Ni yabaina shikira shaje. Utigeze umva jangira ngo.
Yego ja.
Bangu kusuze kwagira umva jamvuze ngo.
Iyo bubwumwe bwari kindi. Suriza mere zinyama yanje.
Suriza
wana bakuru kwa
ndivuga nawe. Suriza zinyama yanje. Suriza
zinyama yanje.
Sirogano. Epitiriano ntiremere ye mungu wanje
we. Ni Kenya sikaosha.
Akashuko nako. Bega nyine funde. Burya bakore tuzobashimira gute. Namagenzi babosha. Abantu baduhaya amazi. Muri buno bugara kwa bwohungiro ngo nikambi.
Nimba babikoranye umutima mwiza. Hende. Ntiteze gushimika.
Eh?
Heka nokuri. Nakara amazi sigwiwe.
Ariko kwa bundi fundo rinashima.
Fasha.
Eh? Oh. Ubwa mbere na mbere banura badusanze mu ikambi. None ubu na waduhayiro bine nyine yamaza.
Kana kitangaza kirimo.
Eh.
Iba ku cyo bategerezwa.
Hadi cyo bategerezwa.
Eh. Erega sibo bayaremye.
Eh.
Eh. Iyo pumubwira na kazuba bamuhujije akiye no kuyadusabira.
Reka kumbira kazuba.
Kazuba bas.
Urya wewe shatura abana mu ikambi. Ibyo n'ibyinto bikoye. Tuzoba tumuvomera amazi nyene. Tube tumushimye.
Yebe bidumu bere mere uko numva.
Eh.
Ha wose habinga. Ya bona turashitse mu ikambi yemwe. Izo sitite. Ana kaja.
Ukamura kwivugisha nyene. We urako ikore icyave nti.
Kaja reka.
Reka reka naje. We nikore icyatranije ho. Nubugesera.
Na trane
ahubwo nyene.
Birangana.
Habwe tubanze duture. Turuhuke gatoya.
Eh? Reka
unze. Aya mapito. Basha. Nukuri ko imafuta yagwaye.
Ha. Eka sinhura nuko. Kandi kandi ringa imbere.
Akatuko kari hano we.
Dimba.
Mutuko kari hano.
Dimba.
Bo. Yo. Tu tafuye. Utasi wemba. Na baba hongu biwe. Yo. Yo. Ewe. Beka mana. Tubinyegetsa hi. Yo. Wapi? Yo bamaze kutubona.
Nuko barinda.
Tunatoa jambo.
Che. Toa fujo. Kwanza hiyo mai inatoka wapi? Fuga muyakuye hehe.
Wemba wemba.
Ni mwana tuje muyakuye.
Eh ni mureke ni mumenera imbido wemba.
Wemba. Aya mazi tuyahabonye na bene wanyu. Kandi bajejwe intwaro. Baramaze kubyumvikana n'uko.
Bari byumvikana. Amuna dabo.
Ego frem.
Abajeje iki?
Anasemaje.
Maji ya ni ya bugo ya kwenu iri irusange rudia kwenu.
Oye frem.
Rudia kwenu.
Funde. Funde.
Eh abido barayibeye.
Tiki.
Dekaba. Funga kinywa. Nasema tatua Kama munataka maji Genda iwanyu irusangi Mwabisuma vya manzi
Yo
Oya
Hayo twivye nuko.
Hayo twivye dokore.
Oya. Fundari yabambiye ko kazuba na chef dokaritie wanyu. Bamaze kuvugana kandi baratwemereye kuvoma.
Ego nuko. Ego.
Umviriza sasa. Usubira. Kuvuga turamumena umutwe. Umviriza. Uyu munota ni jewe ndi umushef. Mvuze ndi fukama kurayo mabido yanyu nyene bituma
fukama none ko bamaze kuyaguya sesa
fukama amuyaona kitu
aliko
bajama twende
Aloko kuhuka ni fiyako
sosa.
Aloko kutwine mazi. Amazi yo kutwa. Kumela tulipu nzi kusa. Singa niluzangi watu. Ata chetuko alitubu.
Eka nubu twongere kubashimira banywanyi b'igikino muri kirukuri nubu ntimurambigwe uyu ni wa mwanya tubasomera intererano zimwe zimwe mwatanze mu gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe kuri nanora bashimye kugwanya ubutumwa bucanishamwe abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wehe ubwawe iyo uronse ubutumwa nk'ubwo bwo gucanishamwe abantu uvyifatamo gute Uambere yagize icyo nshikiriza ni Alexi Murutegama mu ntara ya Muramvya yagize ati ari nka jewe numvise ubwo butumwa nogerageza gutekanya umutima nkarabaho mpagaze kugira nshobore kuba imboneza y'ukuri yitwararika bose ubundi ninsaba rugira Emeline umunyeshuri kuri Ecofo Musenga mu ntara ya Ruyigi yagize ati ari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamo abantu nubanza nkatohoza neza hama nkaheza nkahanura ubu mpaye ati nkamwereka karoriro kwivyagira atari byo pamphile w'ibugenyuzi mubihemba agira ati jewe mbonye ubutumwa be nubwo sinihuta gufata ingingo y'ivyo mbonyemwo atahubwo nihutira gutohoza mu bandi ko ataco babiziko tuje mu ntara ya Gitega muri commune ya Gishubi aho Ruhendo Merkiade ati jewe numvise ubutumwa bucanishamwe abantu nokoresha ubwenge mu kuyungurura ubwo butumwa ati Na gushikuza rero mu guturira ahubwo nusukamo mabisi na karengo ibuye riserutse n'igice isuka kandi ngo ikiro cy'ukuri kiratenze itoni y'ikinyoma nkawe nayo anakle aho ni mu Ruyigi ati kubwanje kuri nanora bashimye kuwanira ukuri ati nka jewe ndonse ubutumwa bwo gucanishamo abandi bwa mbere nubaza kumwereka ko inabi tubaka ahubwo isambura kandi ubivyo rwanko buca kabiri ukarusoroma ko nawe ati kandi turazi ko urwanko ari rwasekibi ati kubwanje rero ubwo butumwa nubwamirira kuri eka no mu ntara yo Bururi turafise abanywanyi aho twavuga nka Ndayisenga Egide wo mu Rutovu yagize ati ndashima bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu kwiragiza ati kuvyerekeye akabazo atari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamo abantu nubwamirira kure maze nkaca ku biti n'amabuye ndondera akajye ko kubibeshuza ati maze nkumvisha abashaka kubona abandi nabi kw'inama isumba ingimba ati vyose dutegereza kwicara tukaganira atawanjya wangura maze umwe wese agaheza kubahirizwa tubandanize kuri Duwaro Grasandrine ati turashimira cyane abakinyi bamurikira ukuri ati jewe mbonye ubutumwa bwo gucanishamo abantu nobanza nkabusuzuma haraba igituma babumpaye n'ico dupfa nabo bantu ati no vyima matwi nkanerekana kubwo butumwa hari binyoma abantu bakwiye kubyitondera uyu rero ni wa mwanya twumviriza akabazo kugice muhereje kumviriza akabazo naka muravye ingene wemba nabagenziwe batagifitiye impuwe impunzi z'abanyarusangi kugeza naho bazima amazi ubwo ngahe iwanyu hoho ntaho byo babishika abo tudahuje ibyiyumviro bagize ingorane tukabibona ibisanzwe mwibaza ko ibyo bishobora kugira ingaruka izihe ukaba ufise icyo ushikiriza rungi ku butumwa kuri za nimero nyene arizo 61 ubusa 9 canke 75 88 95 tubibutse ko cyari igice cy'5 n'indwi muri rwarukirikirane rw'igikino muri kirukuri
cyari igikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbere yuko dusezeranaho gusa tubibutse ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangiye kumugaragaro manda ya 3 y'imyaka 7 umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ukaba waboneyeho kunenga ko nta bwinyagamburiro bwa politiki bwari buri mu matora. Mugira umugoroba mwiza, andi makuru ni mukanya saa moya n'igice.